Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbahe ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Abantu bitwaje imbunda ku mugoroba w'ejo kwa gatanu tariki 30 ukwezi kwa cumi bashimutiye abantu bane I Malindi bo muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bantu bane barimo impunzi imwe y'Umurundi yo mu nkambi ya Murongwe. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyo nkambi zivuga ko ziteye ubwoba n'uko umuco wo gushimuta wadutse muri teritwari ya Fizi.
Umva aho hantu bafatiwe ni ahantu hafi y'igisagara cy'imihana, ariko nta muntu n'umwe yashoboye gutabara. Rero twebwe nk'impunzi ngaha kandi umva ko harimo n'umurefuji ari muri iyo modoka mugenzi wacu, bise ubwoba bwinshi kuko ibintu biguma biducako kuva aho dushikiye muri iyi kambi ni byinshi.
Uwo ni Jacqueline Niyosaba, umwe mu mpunzi zo muri iyo nkambi ya Murongo. Nongeye mbaye ikaze mwese mu makuru ya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bitwaje imbunda ku mugoroba w'ejo kwa gatanu tariki 30 y'ukwezi kwa cumi 2020 bashimutiye I Malindi muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo abantu bane barimo impunzi imwe y'Umurundi iba mu nkambi ya Murongwe. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyo nkambi zivuga ko ziteye ubwoba n'uwo muco wo gushimuta wadutse muri teritwari ya Fizi. Inkuru irambuye uragezwa n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nk'uko bitangazwa n'umuyobozi wungirije wa Societe Civile mu mujyi wa Baraka, Bwana Motari wa Mulendera Mateso avuga yuko abo bantu bane bashimuswe bageze I Malindi mu birometero bigera kuri 12 mu mujyi wa Baraka, barimo abakozi babiri b'ishyirahamwe Jadra n'impunzi imwe yari yahawe lifti hamwe n'umuturage umwe wari usanzwe agiye muri mbaho mu nkambi ya Murongwe. Uku gushimutwa kw'abo bantu bari bavuye mu nkambi ya Murongwe berekeza mu mujyi wa Baraka abyemezwa n'umuyobozi w'iyi nkambi Dominique Ntamubana.
Hari imodoka y'ishyirahamwe rya Hadra risanzwe rifasha muri iyi site ya Murongwe ibijyanye no kwiteza imbere, yari bari batashe. Hanyuma rero harimo n'impunzi imwe bari bamwunguruje, hanyuma rero bageze hirya y'ikambi nko ku birometero 2 niho bahura n'abagizi ba nabi, barabahagarika bafise intumbero yuko bashobora bakura mu muduga bakabajana. Barabajanye, amakuru dufise n'uko bajanye abantu bashika kuri 4 harimo abakozi 2 b'iryo shyirahamwe Adra hamwe n'uyundi yariko arakorera igikorwa Adra cyo gushinga amamashini ahura ibigori. Hamwe rero niyo mpunzi imwe yahoze ari na arongoye n'iyi kambi yacu yitwa Remy Mathieu Bigirimana. Ayo makuru ni ay'ukuri. Ka karere turabona yuko tutorohewe na gatoya kuko si ubwa mbere bibaye. Murabizi yuko ata mwaka wari bwahere bari bajanye umukozi wa HCR baramumarana igihe. Murabizi yuko hari n'umukozi wa MSF byabaye ko binatuma iryo shyirahamwe ritagikorera muri aka karere kacu. Turabona yuko ari ikibazo kitoroshe.
Bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe rya Adra bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza yuko ari abantu bane baraye bashimuswe barimo abakozi babo 2 ba Adra bari bavuye mu nkambi ya Murongwe, aho bari biriwe mu mirimo yo guhugura amashyirahamwe y'impunzi ibijyanye no kwihangira imirimo. Nubwo bamwe muri abo bakozi ba Adra birinze kuduha amajwi, bavuga yuko bashimuse bagenzi babo bari gusaba amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amadolari kugira ngo babarekure. Uyu muco wo gushimuta abantu wadutse muri teritwari ya Fizi yiganjemo imitwe yitwaje ibigwanisho uteye impungenge zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Murongwe. Jacqueline Niyosaba ni mpunzi yo mu nkambi ya Murongwe.
Jewe ni ukuri nk'impunzi yo ngaha I Murongwe numva ubwoba bwinshi cyane kuko ibi bintu biriko biraba muri zone Fizi ni ibintu bidutera ubwoba cyane. Kumva nk'ejo ngo hari mu gihe cy'isaha 9 ngo abantu abakozi bo muri Adra bahajya ariko barava mu kazi batashi yo babi baraka ngo bafatiwe aho hantu bitwa I Malindi, ariko ni ibintu bidatahurika aho hantu kuko ijya modoka ibirimo n'amaburi bakunze kugenda batari munsi y'abantu barenga 4 kumba ahantu bafatiwe na hantu hafi y'igisagara cy'imihana ariko nta muntu numwe yashoboye gutabara rero twebwe nk'impunzi ngaha kandi ndumva ko harimo n'umureshyi ari muri iyo modoka mugenzi wacu dufise ubwoba bwinshi kuko ibintu biguma biducako kuva aho dushikiye muri iyi kambi ni byinshi nk'abamaze kwicwa batugura iziga ngaha ni benshi bamaze gushika bane batoga ibiziga tutaza babishe hari umunyeshuri yapfuye agiye ku ishuri inyuma y'ikambi ntituza bamwishe ubu rero naho badutse no mu bapartenaire twebwe nk'impunzi dufise ubwoba bwinshi ubu n'ibikorwa bimwe bimwe birahagaze byo kuja inyuma y'ikambi ubuzima bwacu bugiye guhagarara mu gukora mukujya mukurondera icyo dufungura twahora tuja inyuma y'ikambi kuko dukurusa amezi atandatu tudapokera no gupokera ntidupokera kubimbo yo kudapokea bituma tuza kuronda ubuzima bwo hanze none ubugiye katagaruka twebwe nk'impunzi nitubone nyine tugiye kubaho kabisa twafise ubwoba bwinshi cyane
ubuyobozi bwa societe civile muri Baraka buvuga yuko muri uyu mwaka w'2020 muri territoire ya Fizi abantu bitwaje imbunda bamaze gushimuta abakozi bakorera amashyirahamwe MSF Action Aid HASER ndetse na ADRA babarekura ruko barinze gutanga amafaranga Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika uvira mutara kivuye
Vedaste Ngabo arakoze turakomeza muri Tanzania aho amashyaka abiri ari imbere mu gihugu uyu munsi wa gatandatu yavuze ko atazemera amajwi yavuye mu itora rya perezida ryahaye muri iki cyumweru indi manda perezida uri ku butegetsi John Magufuli Freeman Mbowe umuyobozi w'ishyaka Chadema ku rubuga rwa Twitter rw'ishyaka rye yagize ati turasaba ko amatora ahita asubirwamo turahamagarira umuryango mpuzamahanga n'indi miryango kutemera icyo twabwiwe ko ari itora rusange kandi turabahamagarira gukora igikwiye avugiye mu nama yari yitabiriwe n'amashyaka yombi Chadema n'irindi shyaka riri imbere ACT Wazalendo Mbowe wayoboye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko yasabye abayoboke bayo gutangira imyigaragambyo irwanya itora Tundulisu wari kandida perezida yise ikinamico komisiyo y'igihugu cya Tanzania ishinzwe amatora ejo kwa gatanu yatangaje ko Magufuli yatsinze itora ryo kwa gatatu nyuma yo kwegukana 84% by'amajwi atsinze Tundu Lissu w'ishyaka Chadema wabonye 13% by'amajwi Magufuli yarahiye ko azatsura ubukungu abinyujije mu kuzuza imishinga yatangiye muri manda ye ya mbere iyo irimo urugomero rushya rwo gutanga umuriro w'amashanyarazi umuhanda wa gari ya moshi n'indege nshya zo gukora ingendo imbere mu gihugu cyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yinubiye ko ubuyobozi bwe bwahize abashyize amajwi hejuru banenga ubutegetsi bufunga ibitangazamakuru kandi bukumira mitingi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Lissu wari imbere mu bari bahanganye na perezida Magufuli yarashwe inshuro 16 mu 2017 kandi kugeza ubu ntibirasobanuka guverinoma ihakana kuba yibasira abayirwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yavuze ko ifite impungenge ku byerekeye amakuru yo gutambamirwa kw'inzira ya demokarasi mu gihe cy'itora muri iryo tora hari bitaragenze neza muri ibyo harimo gukoresha ingufu ku basivili badafite intwaro gushyira impapuro zatoreweho mu dusanduku gufunga abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi no gushyira inzitizi ku bakozi b'amashyaka ya politiki babuzwa kugera ku biro by'amatora nk'uko ambasade ya Amerika yabivuze hagati aho ishyaka riri ku buyobozi CCM ryatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko ubwo amajwi ya nyuma yatangazwaga ryaba ryamaze kubona ibice birenga 90%.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
kuri uyu wa gatanu ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Burundi OBR cyatunganyije inama ihuza icyo kigo n'abaserukira abakenyezi mu bucuruzi intumbero y'iyo nama kwari ugusobanurira abo barongoye abandi ingaruka mbi z'ubucuruzi ndengamipaka kuba gukora no ku gihugu inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Kigali mu Rwanda Desire Atungimana
muri yo nama hagati y'indongozi z'abakenyezi bakora urudandazwa n'ikigo cy'igihugu BEC kijejwe gutoza amatagisi n'amakoni mu Burundi. Umuvugizi wa Besta Ningenda Kumana yarasiguriye izo ndongozi ko gukora urudandazwa ndengambibe rukogwa hanini mu Burundi n'abakenyezi nk'uko icyo kigo kibishikiriza ari uguhumbya igihugu abarukora nabo bagashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Stani Ngenda Kumana abanza gusigura icyo bere yita urudandazwa ndengambibe.
Tuvuze urudandazwa ndengambibe n'urudandazwa dufate aba bantu bajya gurangura hanze y'imbibe z'u Burundi cyangwa bagashorera hanze y'imbibe z'u Burundi. Ngaha anya bakenyezi murabizi baragenda mu Buganda, baragenda aho muri Congo, baragenda muri Tanzania bagiye kurondera bashoye ubwa mbere bashoye ibidandazwa byo ngaha mu Burundi. Hari abatwara amavuta, amamesa, hari abatwara umwimbu utandukanye w'ibiribwa, hanyuma bakazana mu Burundi ibidandazwa bya nkenegwa ari ibi by'amaji tubona ku isoko, imiceri, ubufu, amavuta, ibitenge, inzoga zitandukanye. Nubwo rudandazwa rero ndengambibe kandi rurahari kandi ni rwinshi, naho tubona yuko mwe nabo badandaza kenshi bakazwi n'amategeko.
Stani Ngenda Kumana amenyesha ko bahisemwo kugirana iyo nama n'abaserukira abandi kuko arizo ncabwenge. Ati bamaze gutahura nabo baraheza bagaca baja kwigisha abo barongoye.
Ikigobe ntikijejwe gusa gutororokanya amahera, turanajejwe kwigisha abadandaza abatanga kori kugira ngo bamenye ineza yo gukorana n'ikigobere, bamenye ineza yo gutanga amakori n'amatagisi. Tubanza gukorera kubaserukira abandi kuko turabizi neza yuko ubunye abadandaza bari mu mashyirahamwe atandukanye. Abitavye rero no munsi turizeye neza bamaze gutahura nibo batahuza abandi kuko turazi neza yuko bakunda kuvuga ati nifi mu gupfa ihera ku mutwe. Twe rero natwe no mu kuyikiza dugomba guhera ku mutwe duhere kubarongoya abandi.
Umwe mu baserukira abo bakenyezi Fidele Bivugire aremanga ko mu bakenyezi aserukira harimo akora mwene ugo rudandazwa kandi ko hari abahura n'ingorane nyinshi, agaruka kuri zimwe zimwe.
Ukigenda nta kibazo kuko utwaye amafaranga nta uyakwaka, mugabo uvuye kuzana ivyo bintu ugarutse kubera kutamenya ugasanga waguze nk'ibintu bitarekuwe n'amategeko, babifata ugacukera induru hejuru ngo baranyize. Canke naho hari waguciriye agace ati ibi bintu ni wabicisha hajya kwibarabara hajya habona barabikwaka, agaca agerageza guca mu mazi cyangwa akabihereza nka hariho utwana twama tuza vuba twaza imizigo twamenyereye guca mu mazi tukabatwaza bogoroye bagaheza bagaca babaha amahera. Hari igihe rero ushobora guhura n'ubwo bwana bw'ububandi cyangwa n'abantu bakoze bariho babikora bakora ako kazi nyine ko kuja guca ibintu by'abantu baciye mu kinywabe. Hari igihe rero babikora bakaca babinyuruza bakabicisha handi bakabitwara, wewe ukaza kuja uguciye mu nzira nziza ngo muraza guhurira hariya ukarindira ukabura.
Bivugira amenyesha ko bagiye gukomeza inyigisho kuko abadandaza bavuka buri munsi bakaguma muri ayo makosa.
Hari igihe rero abantu bagira icyo no kwita ko arikura y'ukuja kurangura nk'akantu bumvise umenga karimo amahera ngo nakayazanye bose bagaca bajaye. Muri icyo gihe barashobora kuvukira rimwe ari benshi kandi bakavukira mu bujuju. Rero obere igumiza ko kandi natwe tuguma dusaba ngo babandanye badufashe kuza turigisha abo bose bari ko baravuga. Bizokwama nibaza ko bazokwama batwemerera kugira ngo babe hafi yacu, kuko bizokwamaho hazokwama ariko hariho abari ko baravuga. Usaba yuko umwe wese agenda akabwira mugenzi we. Hazogera n'igihe dusubire tubahamagare aba baje muri izi nyigisho, bahamagare n'abandi baba barigishije kugira ngo dusuzume yuko inyigisho zatanzwe ziriko zirashyirwa mu ngiro.
Mu kigo OBE abamenyesha ko inyuma y'izo nyigisho zahawe abaserukira abandi kuri uno wa gatanu bateganya kuzoshikira abo badandaza mu masoko no ku mipaka aho bakorera kugira nabo bigishwe imbona nkubone. Stani Ngenda Kumana ariko akaba atamenyesheje ryari izo nyigisho zizotangira. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Nkuko twari tubivuze mu kanya, Komisiyo y'Igihugu ya Tanzania ishinzwe amatora ejo kuwa gatanu yatangaje ko Perezida John Magufuli yatsinze itora ryo kwa gatatu nyuma yo kwegukana 84 kwijana by'amajwi. Cyakora amashyaka abiri ari imbere muri Tanzania uyu munsi kwa gatandatu yavuze ko atazemera amajwi yavuye muri iryo tora rya perezida ryahaye muri iki cyumweru indi manda perezida uri ku butegetsi John Magufuli. Aya mashyaka ni Chadema na ACT Wazalendo yo ashaka ko itora rihita risubirwamo nkuko Freeman Mbowe umuyobozi w'ishyaka Chadema ku rubuga rwa Twitter rw'ishyaka rye yabivuze. Cyakora umukuru w'intumwa z'itsinda ry'ibihugu byo mu muryango w'Uburasirazuba bw'Afurika zacunze amatora muri icyo gihugu cya Tanzania, Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi avuga ko intumwa zoherejwe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania zabonye amatora muri rusange yaragenze neza. Ntibantunganya yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya umukuru w'umurwi w'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika wariko uracungira amatora mu gihugu cya Tanzania. Murakoze cyane gose ku kanya muto kugira ngo tuganire kuri aya matora. Muri iki gihe hari amakuru ariko atangazwa ko abatavuga rumwe na leta bashobora kuba bariko barahakana ibyavuye mu matora. Mwebwe mwagenduje aya matora yagenze gute?
Twebwe umugwi wacu nkuko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yose, uko hari abantu 59 twashoboye kurungika uturere atari duke dushika kuri 12 hanyuma bakaraba bakiweza ingene amatora yabaye. Usegeranyo badushyirije mbere muri kano gatoto bose batubwiye ku matora aho bari bari aho babonye aho baraze yagenze neza. Kandi natwe mu cegeranyo ahubwo mu itangazo duje gusohora tugashikiriza abamenyeshamakuru icyo tuvuze ko ari cyo twabonye. Twongera rero dusaba abantu bose ko mu byo bakora byose muri aya matora ukwama bashyira imbere amahoro umutekano w'igihugu hanyuma hari ufise akariganga muhogo akitubura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa y'ibibashinzwe by'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora tugahanura ko atanu umwe yoza gufata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu iyo hari icyo agira ati kirambagiye ukeneye aya matora yabaye.
Umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri aya matora batavuga umwe na leta Gatundu Lissu Kimugambwe Chadema wewe yavuze ko ibyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo byabaye nko kuvuma intwaro ya demokrasi. Amajambo yashikirije mu yavuga kwiki?
Reka kuri jewe niyo ni demokrasi kuko umuntu washobora gushikiriza icyumviro afise kuri gicanye kiriya gusa ikintu umuntu ashobora gusaba ari nk'umuntu waje guhagararira amatora gucungira amatora siko ariko twabivuga ni uko ibyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde ariko ntibyemeza hanyuma akabishyikiriza aza kubishyikirizwa niho umuntu ahita akagira ati ndashobora kubona yuko ibyo avuga bifite ifatiro.
Urashobora kutubwira ibitigiri byavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta?
Oya jewe si wo murimo wa twebwe tuza gucungira amatora, uwo ni murimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora. Icyo nakubwira gusa ni uko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushika yuko masaha y'imbere bashobora gutangaza amajwi ya nyuma y'ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mubyirwa mugabo habaze iminsi kuvejo ego kuva hirya hejo bagenda bate batangaza kuri televiziyo ibyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe. Warabona yuko hari ibigambwe ibiri izi mbere y'iyindi ni umugambwe uri ku butegetsi mu kino gihe n'umugambwe nyene Chadema ari umugambwe urimo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu kugeza ryo mugambwe.
Ibiharuro zifata ikibanza biriko biratangazwa byerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi ikaba no mu nama nshingamateka. Izo rero bikaba byatumye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ibyo bitigeze bimuregera byerekana ko muri ayo matora habayemo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mubivuga kwiki?
Urumva ndi kubona kuvuga iyo umuntu avuze ati vyaciye mu mahinyu canke ndasonera icyumviro ciwe mugabo kandi ndagira ngo ibyo biba byiza umuntu aciye kana tigiwe ngiwe 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 nivyemeza yuko bitagenze neza nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi ana mucyo je ndibaza yuko atari gitangaza haba ngaha muri Afrika mbere niwe yarimwe na rimwe je ndibuka igihe umukuru w'igihugu cy'u Faransa yitwa Chirac yitoza hanyuma abafaransa bakabona yuko uwo bashikanwa yava mu mugambwe bavuga ngo imigambwe dore extrege droite babona yuko ashobora kumutsinda abantu baragiye hamwe amajwi yose bayashyira hamwe hanyuma ibuka yuko uburyo bw'u Faransa yabonse amajwi ashyira kuri 20% ejo bundi umukuru w'u Faransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahikanwa na Marine Le Pen twarabonye nawe ngende kwihoza kuri benshi kuronka amajwi menshi rero soko ku soko kwa umuntu abayivye abandamba haba mu Burundi abaye urahita ukarabire byagenze hanyuma ari ibimenyetso ukabyerekana mugabo ufite kuvuga gusa utavuze uti iki kivyerekana
mwihweje aho mwarungitse abaroyezi hari amakuru ariko aratangazwa bavuga ko hariho nk'abatoye kenshi ikahakaba na makarata gutora basanga ari masandugu ivyo bintu byo bari byo hari bintu bimeze nk'ivyo mwabonye
no kubwira kubwiye nti twebwe tuvuga dushingiye ko twashoboye gushika ukurumva na kubwiye ko twagiye ahantu hashika 13 mugabo kuki ucegeranye waduhaye mu kanya abagiye mu gihugu hagati twasanze hari amatora ibiro by'amatora bishika 1,600 bagiyemo mu byo numvise badushikirije nta n'umwe yatubwiye ko yabonye aho bagiye bagira igitukuzo basanga na gatoya hanyuma yitubwiye na gatoya icyo gusa je numvise ahubwo ca meze nk'ishintangaza ni uko usanga ahantu atari hake ahubwo abagiye gutora bari bake ibyo numvise bagenda bavuga ugasanga hari na hamwe mbere baba munsi ya 50% ibyo tuzoraba mu biharuro bya nyuma bizotangazwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora
ubu aho muri hifashe gute muri iki gihe ndiko bidatangazwa bisa n'itanizereje abatavuga rumwe na leta murafise amakenga ko ashobora kuba imvururu
reka twizere yuko nkuko natwe twabisabye kandi tukabihanura abenegihugu ba Tanzania mbere tukabihanura n'abayiganwa ko atanumwe yofata inzira yo guca mu muturumbanyo ajya mu kudurumanya igihugu agira ati ndiko ndasaba kurenganurwa yibaza ko yarenganijwe mbere ngahanushimira cyane mbere nkuko wabivuze mu kanya uyu aserukiye mu kagwa cyane mu matora y'umukuru w'igihugu uko numvise yuko yavuze ati naho yoja mu byo kuvuga kwiyamamaza ahubwo kugira imyigaragambyo kugira ko nubyita yuko yasabye abenegihugu ati naho bobigira ntagire n'umwe abigira akizemo ibintu byo kudurumbanya umutekano w'igihugu icyo ni cyiza kandi ndibaza yuko noneho bitoshika hiyo abantu bashobora kuronka n'ubundi buryo bwo kuraba neza ingene ibintu byagenze
hari n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho abanyapolitike batavuga rumwe na leta bapfunzwe hari no muri Zanzibar bavuga ko ariko aritoza guhita ica umugambwe ubutavuga rumwe n'ubutegetsi ashobora kuba ari mu munyororo ayo makuru mwarayumvise
urumva urakora kumviriza jewe ndiko ndi mukuru w'umugwi aje gucungira abatora uvuye muri bino bihugu bya Afurika y'ubuseruko ibyo mvuga ndabifatira cyane kubera byavuye mu byo abarorozi bacu bashoboye kubona aho bashitse abo bashitse aho rero urumva n'abantu tubwiye uko yabonye ibyo icyo ni cyo nogira nti mu ntunda sinje kuvuga ibyo tudafite ibyemezo
muri rusange mu ntara ya Afurika y'amatora ashitse ni gake nk'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bayemera byoba biva ku bategetsi babiba amajwi cyangwa byoba biba ku banyamigambwe abaserukira iyindi migambwe itavuga rumwe na leta badakomeye cyane cyane mu banyagihugu
nibyo iyo uri kurahiganwa iyo urishijwe no matora gusa ntihabura akantu uva nawe kakubabaje mugabo kandi no kumenya yuko iyo abantu bariko barahiganwa haba ubutsinda n'ubutsindwa ariko rero icyo kumenya kandi ni uko iyo wemera demokarasi ubutsinzwe batsindaho cyangwa nabo twarumvise n'abantu atari bake mu barongora bavuga bati nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi bavuga bati uwatsinzwe n'uwatsinze n'abarundi bose basangiye igihugu icyo ni icya mbere icya kabiri uri ya ugusha kapawe neki ugusha nyekonye jivugu niki nuno kuita uko uri ya mwini mumatora mumahiganwa mugifata kakawa anga kuko kensho rafura kuhie nuti kombo ndawaza ni venshi mumakora nilongoresha ugusiche uwe nye nejo wazo hama jo wazo na maju menshi nkomu Burundi twara bibonye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu ukabona abantu hagize iyo myamamazo iba baragiye umuganga ushanje uriya ukoranye benshi twarayibonye no mirongo itandatu na gatatu twarayibonye n'ahandi ukabona rero barahindura igihambaye rero ni uko umuntu yaba yiteguye ku mutima akagira ati jewe ijambo abarundi bazaba bashinze cyangwa abenegihugu ahubwo bazaba bashinze icyo matora nicyo jambo nzoheza ngasonera nkagenderako hanyuma rero gusi kurusha kwa birashobora kuba ku mvo nyinshi niyo rero yuko ushobora gusanga umuntu atiteguye gishemeye cyangwa afise imigambi idashaka ku mutima abantu batora ugasanga birimo imvo zishobora kuba nyinshi cyane.
Mutubwire amajambo make mu kurangiza ikiganiro, umurwi murongoye utekanya gukora iki, uzotangaza aho uhagaze ryari?
Ahubwo muri kano kanya nyine wewe umpamagaye narimbejeje gushikiriza abamenyeshamakuru kadabandi baje kudukurikira icyo ni ukwita itangazo ry'umugwi wacu kuko ndarisomye nk'umukuru w'uwo mugwi rivuga ibyo twabonye ingene ayo matora yagenze nk'uko tuje kubiganira. Hanyuma ikindi tuzokora rero ni uko tuzogerageza tuzokwandika neza icyo ni ukwitangazo riramvuye ririmo byinshi mbere n'inyuma twazotegura n'icegeranyo mu kwita raporo tuzoshyikiriza abashikiranganji bo muri kano karere k'ibihugu byo muri Afurika yo Afurika y'ubuseruko kuko niko bitunganijwe mu mategeko agenga iri shyirahamwe.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi mukaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa zishyirahamwe yo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika zariko zicungera ayo matora zariko ziyagenduza ayo matora. Murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane ku kwezi kano kajya kumwampaye kujya ngo tukubwire nyine twabonye mu matora ngaha.
Bakunze baradi Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7. Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9. Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Inshuti mwarimu duteze amatwi ahaniho dusoje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Mbashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radio Ijwi ry'Amerika. Ngashimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera icyorezo cya virusi ya corona. Amajwi yegeranijwe na Fatuma Karara Animasi kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye ko tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.